Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza amakuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiganiro yaga mugitegurirwa n'ugwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradio 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabaramukije nchuti bakunzi b'ikiganiro yaga dusanzwe tubashikiriza rimwe mu ndwi ndabibutse ko mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu westatu akaburungonge akaburungu info. Jewe ndakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Paul. Duhere mu Rusenda. Amashirahamwe ya CNR na CNED rijejwe indero yarateranye ku uyu wa mbere genekerezo rya 27 Rusama atuma ko rwaruka rw'impunzi z'abarundi rwahejeje amashuri yisumbuye n'ugwimirije kuyarangiza uyu mwaka turimo kugira ngo babasigurire bijyanye n'umugambi wo gutanga akajyo ko kwiga ivyigwa vya kaminuza ku rwaruka rwo mu ikambi y'impunzi z'abarundi mu Rusenda no mu site ya Murongwe rusanzwe rukwije ibisabwa n'amategeko vyose. Inkuru yamvuye na Pacifique Munezero.
Ivyo bikogwa vyashizwe ahabona mu nama Sene na Hasere bari kumwe na Action Aid bakoresheje mu nkambi ya Rusenda bari kumwe n'abahereje amashure yisumbuye kuri no wa mbere igenekerezo rya 27 Rusama 2019.
Iyo mfashanyo ikaba izotangwa na leta y'Ubudage bicishijwe mu nteguro dafe wateguwe n'umunyabwenge Einstein nkuko vyamenyeshejwe muri iyo nama. Iyo mfashanyo ikazomara imyaka ine ikaba igizwe n'uburaro ifungurwa kwiyunguruza bisanzwe hamwe n'ibindi. Abanyeshure bazogirirwa ayo mahigwe bakaba bazoshirwa ku bigo bitandukanye biri ku butaka bwa Kongo bivanye n'ibisata bifuza. Ishirahamwe ry'icabwenge ry'impunzi z'abarundi JSDP rikaba rikenguruka iyo mfashanyo rikanasaba imyaka 28 bafatiye ko kwigizwa inyuma bakasaba umugwi ujejwe ico gikorwa ko kuraho burundu ikibazo c'imyaka. Mumenya ko abanyeshuri 10 bonyene b'impunzi z'abarundi aribo bonyene bariko bakurikirana inyigisho za kaminuza ya Ebenezer Minembwe mu masezerano iyo kaminuza yagiranye na CNR mwaka w'ishure wa 2018 ushira 2019. Rusenda Pacifique Munezero.
Tugume mu Rusenda. Ukwezi kurarumanye atamaje amazi meza ritemba amabombo yo mu site ya Rurinda iri mu ikambi y'impunzi z'abarundi mu Rusenda. Abo twavuganye bavuga ko vyavuye ku mati yatwara amazi mwako gace yononekaye. Dutega amatwi bamwe mu mpunzi kuri mikro ya mugenzi wacu Gracia Lenga.
Temba mu Rurinda ni kuvuga yuko twebwe nta mazi bomba turo haheze nk'indwi zitatu tutaronka amazi ukwezi kugira gukwire. Twasaba rero abantu batanga amazi uko boturungikira amazi meza kuko iyo tukoresheje amazi mabi turagwara korera amacinya. Nicyo gituma rero tuko turabasaba batugirire ingufu kugira turonke amazi meza kugira tuze turakoresha amazi meza haba mu byo gufungura cyangwa gukaraba n'ibindi bizutakoresha amazi meza mu mukozi.
Twebwe impunzi zo ngaha mu Rusenda aha mu Rurinda turakenya amazi cyane. Twari dusabye yuko abantu bajejwe inuzeyi amatangi y'amazi turungikira amazi kuko turafise ingorane y'amazi cyane. Abandi mu Rusenda mu Gatunguru barafise amazi, twebwe mu Rurinda nta mazi dufise kandi tuko turafatwa n'ingwara zijyanye n'isuku rike. Ntitumesa, ntidushobora kuba twunywa amazi meza nk'abandi. Twari dusabye rero yuko moturungikira natwe amazi kugira ntitugware indwara zitandukanye.
Kuyu wa gatatu w'igenekerezo ya 29 Rusama niho harangizwa itangwa ry'ibifungurwa risanzwe riba buri kwezi mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusena no mu site ya Murongwe. Iryo tangwa ry'ibifungurwa rikaba ritarenze iminsi itatu, impunzi z'abarundi zikaba zibona ko iyo minsi ari mike zigasaba ko iyo minsi yokongererezwa kugira ngo borohereze abasanzwe bibungenze n'abageze mu zabukuru ngo ubwo usanga umunigana ari mwinshi. Idonido na Ivete Munezero.
Muri kuno kwezi kwa gatanu iryo tangwa ry'ifungurwa ryatanguye kuri uyu wa mbere genekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatanu rikaba ryararangiye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu nyene mwaka w'2019. Ibidandazwa bitandukanye nk'ibiharage, ifu y'ibigori, imyumbati, umuceri, amavuta y'amaoki n'ayamamisa, umunyu vyari vyazanywe aho mu isoko kugira ngo umuguzi asume icyo yipfuza. Ku bw'abaguzi barashimira ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ifungurwa ku isi PAM ku bw'iryo mfashanyo, ariko bagasaba ko ikiringo kimara iminsi itatu cyo kongerezwa kugira ngo borohereze abakecuru n'abakenyezi bibungenze badashobora guhagarara umwanya muremure. Barongera bakamenyesha kandi ko imfungurwa bahabwa ari nke zidashobora kubashisa kukundi kwezi kwitangwa ry'izindi mfungurwa. Bagasaba ko ishyirahamwe PAM ribijejwe ryoraba ingene ryo kongereza ayo mafaranga kugira ngo bafungure ibikwiye kandi by'akanovera.
Uguruwe mwiyo ndwi turangije ibombo ry'amazi meza ava mu kuzimu babanje kuri poma hakoreshejwe intoki ryashinzwe kimanga mu gisagara cha Baraka, rikaba ryubatswe n'ishyirahamwe ry'abayisilamu ryitwa Bena, rifise intumbero yo guteza imbere umuco n'iterambere ribifashijwemo uburyo bw'amafaranga n'ishyirahamwe Dubai Charity. Abanyagihugu bakaba biruhutsa kuko baronkejwe amazi meza aho baba, bakavuga ko barinda gukora urugendo rurerure mu kuja kuvoma akaba ari hacigiye kirekire.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungongi akaburungu info. Ku rubuga rwa Facebook ni ongea. Kuri Twitter ni ahobaze ongea yaga, naho kuri SoundCloud ni ongea agakwego.
Muri indwi turangije niho harangira iburanisha ry'inaye ya Senare nkuru yo mu gisagara cha Uvira yari yashashe mu gisagara cha Baraka ishigikiwe uburyo bw'amafaranga n'ishyirahamwe Monisco. Ku mbanza 17 zari zitegekanijwe hakaba hasomwe 15, muri zo abagirizwa mu manza 14 bakaba baraciriwe igihano, urundi rumwe nago rurangira uwagirizwa yejejwe akaba yaciye arekugwa. Yejejwe akaba yitwa Kanuma Gedeo, akaba yarasanzwe ari umuyobozi w'ihuriro ryo gusenga bita Pray Center givuga butumwa mu ikambi y'impunzi z'Abarundi mu Rusenda, aho yari yafunzwe yagirizwa gufata ku nguvu umwana muto. Mutari Mateso akaba ari we yadukurikiraniye ibijyanye n'iryo buranisha. Tuje Kamanyora. Mu ntumbero y'umugambi kiyago mu bihugu mpuzambibe mu gutsimbataza amahoro aramba, ishyirahamwe riyo ryo mu gihugu cya Repubulika yaranteye intwaro rusange ya Congo, Neva Egene yo mu Rwanda na Senapi yo mu gihugu cy'u Burundi yarakoranirije i Bugarama mu Rwanda, urwaruka rwaho nyene i Bugarama, uruva i Kamanyura muri Congo, n'uruva mu Rugombo mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bahanahane ibyumviro n'abategetsi ku ngingo zibuza uruja n'uruza rudakurikije amategeko mu ibyo bihugu. Kuyu wa kane igenekerezo rya 2029 rusaba niyo harangira ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gisata cy'abakobwa cyategekanijwe n'ishyirahamwe ry'abahorande World Chad. Ikipe Boston akaba ariyo yatahukanye igikombe mu gutsinda ikipe y'inamba ibitsindo 4-1 ku rubuga bitiriye Sibatwa. Ido ni ido na mugenzi wacu Marie Charlene Ninazwe.
Nako kanyamuneza ntangere hasozereyemo ihiganwa ry'urukino rw'umupira w'amaguru ku bigeme ryatunganijwe n'ishyirahamwe kimuntu World Chadoram ku buryo bw'amafaranga bw'umugwi mpuzamakungu ujejwe imikino CIO Olympic International Committee mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda. Urukino rwa nyuma rw'iryo higanwa rukaba rwahuje kuri uno wa kane igenekerezo rya 30 rusama imigwi ya Boston n'intamba ku kibuga cy'umupira cyitiriwe umwami Sibatwa. Urukino rukaba rwarangiye Boston itahukanye igikombe mu gutsinda ibitsindo 4-1 umugwi ntamba.
Ashobora kuvunikira mu itere nta muganga turonka atuvura, ari gusanga uri umuntu ashoboye gukina ashobora gufasha bari abantu. Mu gihuvunitse rero nta muntu nta muganga uronka kuvura kugira nawe ucisubira mu itere, basanga itimiragoye mwako kanya igihe zidufise nice zindogo cyane umamba rumwe gusa usanga ari zuga umukinisha imacho usanga bitaryoshye cyane mu kibuga. Twagenda nko mu butinyanka kuko mu swi imacho manake tabikoresho dufise wo munsi wo muntu acasiba nkakina mugari kosa yuko botuzaniye ibikoresho vrema bibengaho bikenewe ku muntu agiye mu kwezi bashobora muhereza cyambara kimwe. Ababyeyi benshi bangira abana gukina umupira kubera yuko babibona umengo harimo ubumaraya ubuhumbu kandi atabuhumbu burimo.
Ibibazo duhura nabyo ni uko dukina hankenera tutambaye ibirato tugeze muri match bigaca bitugora kubera tuba tutabimenyereye.
Aha rero niho nsozereye yaga yacu uno munsi mwayiteguriwe na Hasani Shabani afatikanije na Marie Charlene Ninazwe, bahagarikiwe na Emmanuel Nirameba, kuri mikro yari jewe Mabre Kavunjapori na utaha.